Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Nta muntu dufise azipimino n'abahari ntibaboneka nk'ubu ngaha muri zone ntamba turafise umuganga w'ibitungo mu veterinaire ariko ntawe twigera tubona nta n'umusi n'umwe twigera tumubona ariko arakora.
Uyu numwe mu banyagihugu muri komune ya Musigati iri mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi ashikiriza amakenga yo kubaho ata muganga abapimira ibitungwa ku macuniro. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye inama yari guhuza ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi hamwe n'amashiramwe mvamakungu yigenga itabaye. Turabigaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Ako mazinda wabgini mnima kiku witigiri vizaba hitanywe na tsunami ya tewe na Nyamugigi makumugoro wa uno wa gata anuhindu kwa raedu sozere muri Indonesia vizavigeze ku majana mnani na milongi tatu na viviri na banda majana tanu na milongi neva komerezi abategetsi bemeje ayo makuru bavuze ko biteze kwizyo witigiri vizyongera kuruta. Perezida wa Indonesia Joko Widodo hejo kwa Mungu yaragende gisagara cha Palu kimwe mu vyabangamiwe kurusha ibindi kugira ngo yirabire uko vyifashe. Abategetsi bavuze ku wa gatandatu ko abantu baharurwa amajana bari ku nkengera z'ikiyaga muri ico gisagara ca Palu kwinezereza igihe yo Nyamugigima na tsunami vyatangura. Tabenshi barukutse muri bumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika i Jakarta France PADAC demo yari muri ico gisagara igihe vyaba we ageranya ko ibihumbi vy'abantu ari vyo vyari kuri ico kiyaga mu birori vyo kwibuka imyaka iheze ico gisagara gishinzwe. Leta ya Indonesia kuno wa mbere yasavye amakungu kwifasha muri urwo rugamba rwo guhangana n'ivyo nonywe n'ico kiza. Kumugabane wa Afrika, perezida wa Cameroon Paul Biya ashikiriza ko yashoboye kwirukana inyuma y'imbibe z'igihugu abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba Boko Haram kandi agasaba abanyagihugu kongera kumutora amatora y'umukuru w'igihugu ategekanyije mu kwezi kw'icumi kuza itari muri kuno kwezi kw'icumi itariki indwi kugira ngo asanure ivyasambutse. Biya yari mu gisagara ca Marua kiri mu buraruko bw'igihugu gutanguza inyiyamamazo muri ayo matora. Paul Biya yamamaje avuga ko agiye guteza imbere uburimyi gutanguza icukurwa ry'ubutari bw'ubutare muri iyo ntara no kubaka ibarabara rya indarayi rizohuza uburaruko bwa Cameroon n'igihugu ca Chad kugira ngo ateze imbere ubutunzi na nyarirya amahoro ngo yagarutse nyuma yo kunesha Boko Haram. Paul Biya asa n'uzotahukana insinzi muri ayo matora yashikirije agiye kwagiye kuzogendera izindi ntara z'igihugu haba ahabaye ubwicanyi canke aho butabaye. Abimukira barimo abana hamwe n'inzoya baratabawe bari mu bwato ku nkengera za Espagne mu mpera z'indwi iheze nk'uko vyashikije n'umuvugizi wa leta avyiganira itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP. Ni mu gihe Espagne igihugu ca Espagne cabaye rwinjiriro rw'abimukira binjira mu mpisho ku mugabane wa Buraya inyuma y'aho Ubutaliyano bwugariye imbibe zabwo kw'itegeko ry'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati Matteo Salvini. Abimukira barenga ibihumbi 40 nibo binjiye muri Espagne kuva mu ntango z'umwaka nk'uko bishikizwa n'ishamwe mpuzamakungu gitaha impunzi n'abimukira OIM mu mpfunyapfunyo. Abandi barenga 170 baraburiwe irengero. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba kugira mwumve Ijwi rya Amerika muca muja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva Ijwi rya Amerika ni kuri wezi 3 radio yacu akaburungu com na Facebook VOA radio yacu.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
nongire ndabahe ikazi inama yari itegekanijwe hagati y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi n'abarongo ya mashiramwe yigenga mva makungu kuri no wa mbere ntiyabaye ayo mashiramwe murazi ko kuva kuri no wa mbere atari ko arakora turi kumwe n'umunyenyesha makuru ijwi rya Amerika ibujumbura Evariste nziko banyanka akora kuri kirana ino nkuru Evariste amahoro ngahe ibujumbura
mahoro neza
diane eh gukwereka iyo nama itabaye
yonama ejuja amerika twashitse abatizo kubera mu hotel Sucedi Mille dusanga abari bayitaze abarongoye amashirahamwe b'amakongo yahagaritswe bo baje ariko rero nta muntu n'umwe mu bushikiranganje hagati mu gihugu yari yahashitse kugira ngo agiriranire inama n'abo barongoye amashirahamwe nk'uko rero umushikiranganje yari yabitangaje mu mpera z'indwi iheze twashatse kumenya iyo nama itaba icyo batwishyuye abakora kuri hotel Sucedi Mille ngo ni uko baronse ubutumwa bwo mu bushikiranganje wakati mu gihugu wamenyesha ko abaza kuza babwira yuko basubira inyuma ku iyo nama yungururijwe ku isango kuri itangazo nako kubazomenyeshwa hanyuma
hama abo mushikiranganje bobo hari ico bashoboye kukubwira ku catumye basivya iyo nama gayivariste uretse abakozi ba Source d'Unité ari kuberamwo
abo mushikiranganje fagerageje kurondera umushikiranganje ntabwo hagati mu gihugu ku telefone eka mbere n'umuvugizi wiwe bakaba batashoboye kutwika
hanyuma ayo mashirahamwe gushika ino saha ko atanumwe aramenya urutonde burundu rwa yahagaritswe washobe kubonamwo bandi naya he gushika ino saha meze kumenyekana ko yahagaritswe gukogwa gukora
ayo mashirahamwe abandi kuvugwa nk'ibihuha bavuga ko yobagera ku 130 yahagaritswe ariko umuntu ariko atendera mu gisagara hagati uno munsi arabona amwe muri ayo mashirahamwe ubu mbere yibonekeza ko hari amatangazo amenyesha baba bakozi bayo mashirahamwe baba n'abayitura abo barabafashanya abo bita partenaire yuko kuva uno munsi ibikorwa biriko birangwa gushika hasosera itangazo ryo gutangura ibyo bikorwa amwe muri ayo mashirahamwe twabonye mu gisagara hagati hariho nk'ishirahamwe PMC Media Population Media Center twabonye ko gihugaye twabonye Care Burundi ko gihugaye twabonye CRS ko gihugaye twabonye n'ayandi mashyirahamwe atari make kuva ino munsi mu gitondo haboneka amatangazo avuga yuko tabikorwa biriko biraharangurira
hanyuma muri abo bayo mashyirahamwe aho kuri Source d'Unité muha basanze bavuga ko baho wiki bakiriye gute iyo ngingo
abo bene amashyirahamwe bavuga yuko iyo ngingo batayakiriye neza yaje ari ngingo giturumbuka ahantu kugira diane ko kugenekerezo rya 13 kwezi kwari kurangiye ku 9 inama nkenguzamateka yari yakoze inama aho bamwe mu bakenguzamateka bashikiriza yuko hariho ibidatomoye muri ayo mashyirahamwe mvamakungu aho mbere bavuga yuko ayo mashyirahamwe atubahiriza amategeko ajyanye no gutanga akazi hisunzwe ubwoko icyo gihe nta ngingo ivuga ko amashyirahamwe yari guhagarikwa inama nkenguzamateka itangaza yuko igiye gushinga umugwi wo kwishyikiye muri ayo mashyirahamwe kuraba neza yuko nimba ayo mashyirahamwe yisunga amategeko abo tubashe kuyagare twasanze kuri Source d'Unité twabavugishije ntibashatse igice batubwiye wabona yuko bashavuye abatubwiye atari kuri mikoro batubwiye yuko bo gushika n'ubu batazi igituma inama nkuru y'umutekano yarafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byabo ku butaka bw'u Burundi
hanyuma abanyagihugu bakorana n'ayo mashyirahamwe abakozi bakorana n'ayo mashyirahamwe baravya akira gute ku ruhande rwabo
abanyagihugu bari basanzwe bafashwa n'ayo mashyirahamwe diane no kubwira ko abenshi harimo aba bantu bakitswe n'amagara na cyane cyane abagenda mu mwungera wa sida bavuga ko bahora bafashwa n'ayo mashyirahamwe bavuga yuko mu kiringo cy'amezi atatu iyo ngingo izohava ikurwaho ikugura amashyirahamwe baza bitaga imana nta kindi basaba atari uko leta n'abarongo ayo mashyirahamwe bujya hamwe kugira ngo bujya hamwe bakagira icyo bashyitse ko amazi atarenga inkombe reka mbere na bamwe bo mu mashyirahamwe mato mato cyangwa abakorera mu mashyirahamwe bavuga yuko bagiye kwinjira mu bushomeri.
Urakoze cyane gose Evariste.
Mu bijyanye n'ubudandaji Diane na cyane cyane nk'ibyo amafaranga ku munsi w'ejo idolari uko ryavunjwa yari $250 n'arenga makeyi. Uno munsi mu gitondo idolari ryavunjwa amafaranga $270.
$270 cyangwa $2000.
Namatenye.
Urakoze cyane gose Evariste, nzi ko banyankubandanya ukurikirana iyo nkuru, turazatwigaruka ku makuru yacu hanyuma. Amakenga ni menshi kwa nyagihugu muri komune ya Musigati ntara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi, uko bashobora gufatwa n'ingwara zivuye ku kwihereza inyama z'ibitungwa bibagwa bidapimwe. Umuganga umwe rudende w'ibitungwa abarizwa muri iyo komune ntashobora gushikira amabagiro yose ku mvo z'uburyo buke, ni mu gihe inka zishika amajana 3 arizo zibagwa uku kwezi gutashe. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse.
Uyu numwe mu baguzi avuga ko nubwo azi neza kunyama zidapimwe aza kuzisuma.
Nta muntu dufise azipimino, nabahari ntibaboneka nkunga muri zone ntamba. Turafise umuganga w'ibitungo mu veterinaire, ariko ntawe twigera tubona. Nta numusi numwe twigera tumubona ariko arakora.
Urazifungura?
Yego cyane kweri. Aha n'ubu nyene mu kanya bakokeje hajya nti ndakagura nti ndagafungu.
Kandi ziko zitapimwe?
Yego cyane.
Nta makenga ugira ku magara ya?
None wocugirana wocuheba.
Abanyagihugu batari bake barazihereza bivuye kukutamenya, uyasigura ko atangwara ishobora kuzifata arabyaho zitungirwa.
Nk'ubu ni nziza kuko ziragirirwa mu mazu, usanga zivyibushe zinuze cane, tuziyeho tangwara ziba zirimo.
Byongeye abanyagihugu bizeye ko abayangayanga bashobora kuzipimisha ijisho bakamenya izigwaye n'izitagwaye. Ariko rero umukuru w'umutumba wa Rusekabuye Ndoricimba Nestor we wavuga ko yamana makenga kuko arizo bama bahambishije inyuma yo gupimisha ijisho.
Amakenga turayafite, hari n'izo duhora dupimisha nk'ijisho tukabona ati inyama nibi twese zihambisha, mugabo harinze hageraho tuzibonesha ijisho ata muntu wabijejwe yabibonye, cyerekana yuko ataba ari byiza.
Iri cyindiro ryo ku mutumba wa Rusekabuye ni rimwe muri menshi yo muri komine Musigati abagira mu Gifuri. Ni mu gihe muntu arabavuga ko atacuniro na rimwe iyo komine ifise ritwi n'amategeko, uretse iriri ku isoko ya kijambere iherutse kubakwa ku mutumba wa Ntamba. Iyi nayo abayangayanga bavuga ko badashobora kurijamwo kumvo uyasigura.
Kimwe urumva isoko hariya ntirema buri munsi, kabiri muntu wa mubona wa gatatu, icya kabiri none iyi soko ata abantu bariyo mugabo ahegereye abantu benshi bagura imboga, none wumva twaje mu isoko yemerewe n'amategeko atarema ata abantu bariyo. Ndega haba hashima kubera hateramira abantu benshi baba ariko baranywa karengwe bagirane n'abavuye hariya baraza gusumira ngaha ku mugoroba. None niyo soko saa munani biheze kurema
ibintu biruko mugiye mu ntwaro. Bavuga ko komine Musigati arivamo inyama nyinshi zishoka mu masoko yo mu ntara ya Bubanza ndetse zigashika no mu gisagara cha Bujumbura. Inka zishika hafi amajana 3 nizo zibagwa mu kwezi. Komine yose ikaba ifite umuganga w'ibitungo umwe, uwo nawe akaba ataburya ronka bwo gushika aho amabagiro yose ari. Kubw'ibyo abayangayanga basaba ko bo baronswa na cyane cyane ko bari hamatagifi. Ejide Nyabenda ni umwe muri bo.
Ube nyama tujyane Bujumbura biratugora kuba ikintu bitaba byubatse, ama ngo baduhe impusha zo kujyana izo nyama. Mba mu bisanzwe twari dukwiye kuba twubakira amacuni, hama bakaduha abaveterineri baba bakominari bafite impapuro.
Ababyeyi begereye igicuniro ryo ku mutumba wa Gasekabuye basaba nyabuna ko ryokugwaho kubera umunuko uharangwa, kukaba nkako hirya no hino ya yo ko ku metero 2 hari amazu y'ubunywero hamwe n'imihana y'abantu. Byongeye uyu muvyeyi avuga ko uko kutubakirwa kw'iri cuniro bizana ingeso mbi mu bana.
Si byiza kuguma bashingirira ngaha aba bana barata umwanya ho kugira ngo baze gukora ibikorwa muhiri wabo, bahaguma baza gukongera nkaho nta kintu binjiza mu nzu abana. Urumva rero ngaha bituma bitera n'ubunebwe, ibintu by'amaranga, ibintu byo kwifata nabi. Urumva si byiza rwose kugira abana baguma bayirera.
Muntwaro muri komine Musigati bavuga ko ikibazo cy'amacuni ndo akwiciye usabwa n'amategeko kiriko kirigwa. Muntara bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakeneye tubibanza duce twerekereza mu Kirundo turacari mu Burundi abanyagihugu mu karere k'ubuvuzi kabusoni baradajwe ishinga n'ikibazo cyo kugira ingendo ndende kugira ngo bashikire ibitaro canke kugira ngo babone umuganga basaba kwegereza ibitaro kuko kugwarira canke kugwariza mu Kirundo bitaborohera mugenzi wacu mu ntara ya Kirundo Jean Bosco ndarurinze atugire ku muriri wino nkuru.
Akarere k'ubuvuzi ka Busoni ni kamwe mu burere bune bugize intara y'ubuvuzi ya Kirundo. Imitumba 41 igize ako karere isangira amavuriro 9 gusa. Abo bose iyo bakeneye ubuvuzi bwo mu bitaro na handi baje atari ku mugwa mukuru w'intara. Mu bagwayi barongi kwa kwivuza mu Kirundo hari abaturuka ku mitumba iri ku birometero vya baba nka 50. Abanyagihugu bo mu karere ka Busoni bamaze kugwariza mu Kirundo bavuga ko urugendo rubananiza.
Ntakunda kugwara kesho kuba tunywa amazi mabi bafungura n'ibintu bitameze neza kandi niyo tugwaye tukagenda kwivuza kwa muganga bako turuka mu Kirundo ahitaro bihasi kesho dukunda kuba cwa turungikanye ingorane nyene turazigira kubera nk'umuntu yakurembeye ko atamahera ufite yo kwikora ko kutuntu wabufunguye nko kumuntu bakugwaje biratugora gose
yewe hari umwe nawe kigeze kugwara bisaba ko bamukora ikanye bamukora ikanye cyige byatugoye ariko kugenya cyo kumuraba kubera tike
kugemurira abari mu bitaro birabagora hari nabanduruka bagaheba ababo nkuko babivuga
umuntu umugenzi ashaka kugenda ikanye akagwarirayo kandi munakunda na wanashaka kugira ngo uzoro nkitiki kugezayo ubwo ntubu kigiye kumusura abaguma yumvira ati wa muntu aranyanka ababanyi baranyanka kandi uyumvira itike gwa cawe uyumvira ni razo zo mushira nibyo bintu bitugora
niyo razo zo na hiro zo nashaka kashubira mera imoto kigiye kibazo cy'inzara rero ko ari
basaba ko byo bavyiza begerejwe ibitaro hafi
kivuze dufite nuko naze baturose ibitaro bakaturose n'amazi mbese nuko n'amazi arakenewe ibyo bitaro rero biri hafi byatworohera kwivuza umva byatworohera kubera muntu koshe tuzasubaja kumuraba n'umubanya akamuraba n'umugenzi wa kure akamuwaho hirya gatonya akajya kumuraba kuko hari hafi bavuga ati ndahagenda n'amaguru
kuko mbona ko baturose amazi bakaturose n'ibitaro hafi.
Abo banyagihugu ntibarira gusema kuko ako karere k'ubuvuzi ka Busoni katagira ibitaro gafise abanyagihugu barenga 180,000 basangiye umuganga umwe gusa nawe nyene arongoye ako karere. Mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo ikibazo cy'ibitaro bikenewe mu karere k'ubuvuzi ka Busoni kirazwi. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye vyifata kibanza ibiro vy'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo akaba n'umukuru w'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo aremeza ko indembe zose za Busoni zitura ibitaro bikuru bya Kirundo. Ivyo bitaro kandi byakira n'indembe zirungitswe zivuye mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi kagizwe n'amakomine ya Vumbi na Ntega. Muganga Nzitunga avuga ko ako karere nako nyene gakeneye ibitaro. Ubwo burere bubiri bushoboye kuronka ibitaro n'ibitaro bya Kirundo cyoheza bikaronka ihemero kuko birengegwa n'abagwayi bavuye mu burere butatu. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye fata kibanza intara y'ubuvuzi ya Kirundo avuga ko abanyagihugu muri komine Busoni badashika bose ku mavuriro kuko nayo 9 basangiye adakwiye. Kuba abanyagihugu badashikira amavuriro uko bikwiye bituma n'amafaranga yategekanijwe gukoreshwa kuri aya mavuriro adakora yose kandi abagwayi batabuze. Ikibazo cy'ibitaro mu burere bw'ubuvuzi bwa Busoni na Vumbi ni umwitwarariko kandi w'abajejwe intwaro. Alain Sibere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo.
Mu ntara yacu ya Kirundo dufise ibitaro bibiri mugabo tukaba dufise uburere bw'ubuvuzi bune kandi tukaba tubona ko mu ntumbero ya leta umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bivuze yuko akarere kose k'ubuvuzi kogira ibitaro. Abanyabusori kujya nyine babivuze basanga se n'ikibanza ibitaro byo kubakwamo. Tubandanya rero tubizeza kandi bizere ko leta ari umubyeyi ibona ibya bose mwaza yuko ejo canke hirya y'ejo bazobugururira bazokorana n'abasanzwe badufasha mu iterambere canke leta nyine nkuko iriko yatanga uburyo bw'ishima komine kugira ngo abene gihugu bisununure n'ibyo bitaro nibaza ko ejo canke hirya y'ejo bashobora kuzobyubaka kubera bisanzwe bizwi.
Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abo basanzwe bafashanya mu iterambere ry'intara ko bokumva akamo kuko ibitaro bikenewe mu makomine ya Busoni na Ntega. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Amakuru avugwa mu gisata c'impunzi turahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe mu bigo vy'abanyeshure vy'amashure muri Ntunga mato mato na yisumbuye vyakiriye abanyeshure b'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda bahahungiye ni muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo bavuga ko badafise bafise ikibazo c'abanyeshure biga badafise ibikoresho vy'ishure bikwiye idonido na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Iki kibazo cy'abanyeshuri badafite ibikoresho by'ishuri cyatumye tugenderera ishuri ribanza rya EP Kahunga giga abanyeshuri 1804 aho twasanze bamwe muri abo banyeshuri bambaye za uniforme abandi nabo ntazo bambaye. Aho twageze mu mwaka wa gatandatu bamwe muri abo banyeshuri biga kuri iki kigo bavuye mu ngambi yo mu Rusenda batugaragarije impungenge batewe no kuba biga badafite ibikoresho by'ishuri.
Uko tugoresha ubukaye bubiri muri Rusenda bakabakoresha mu kaye 12-8 nuko dushaka mu dufasha makaye cyangwa imifoto ko babwira cyangwa batuzanira ibikoresho bya kwishyura hari igihe batwirukana kwishyura ku bw'imiforme hari iki gihe batuvugeje imiforme bugufi batewe hano ni butonya ni bukifata agaforme kamusanga batuvugera umuntu n'ubona butodukira natwe tungana
ubu icyo dusaba turasaba imfashanyo nk'amakaye amabike kuko nta kintu dufite twandikiraho uniforme nazo nk'ubufite uniforme imwe ngiye nganda imeshe ndashobora kuyimesha nkabona yacyafuye ndi ndayambaye rimwe ngiye ngaba bakaca banyirukana kandi kindi twasaba abameshye boshobora kubaho umushahara kugira ngo tubashe kwiga nta birato dufise ibitabo ubu ngubu nta bitabo dukoresha ibitabo nta n'igitabo n'iki dufise abameshye barahangayitse kabisa n'ibitabo ifranse nabyo siyanse mate ubu ngubu nta n'igitabo n'iki dufise.
Umuyobozi wungirije w'ishuri ribanza rya EP Kahunga Bwana Sula Senga Ebuela yemeza yuko ari ababyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bohereza abana ku ishuri badafite ibikoresho kubera baba bategereje ibikoresho bahabwa n'ishyirahamwe rya Action Aid. Uyu muyobozi avuga yuko kuba iri shyirahamwe rya ritinda gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri bidindiza uburezi bw'abana kuko abana badashobora kwiga badafite ibikoresho by'ishuri. Aha agira ati
ni ku banafunzi bakimbizi
abanyeshuri bifuza abarundi n'ab'abakongomani benshi biga nta bikoresho ese bafite cyane cyane nawo mu nkambi ni ngombwa yuko umwana wa mu ishuri yandika umwarimu akwiriye kwandika nabo bandika ntabwo abana bafata mu mutwe nka za ordinateri. Dukomeje gusaba amashyirahamwe kugira ngo abafashe
mashirika igikazi ko batse bari batoto makaye
mu gihe kibazo cyo kuba abanyeshuri mu nkambi yo mu Rusenda bamaze ukwezi kose batangiye umwaka w'amashuri nta bikoresho by'ishuri bafite. Usanga muri bo hari abanyeshuri bakorera ubucuruzi ku ishuri ndetse no mu ishuri kugira ngo babone udufaranga two kugura ibikoresho by'ishuri. Aho twageze ku ishuri ribanza rya EP Kahunga mu mwaka wa gatandatu B twasanze ari abanyeshuri bafite indobo z'amandazi abandi nabo bafite ubunyobwa maze batubwira zimwe mu mpamvu zituma bakora ubucuruzi biga.
Ikintu gituma ducuruza mu ishuri ngubu ngubu ngahanye nta n'ikaye n'imwe dufite nta n'amabike umubyeyi yemera akakugurira akayiniforme kamwe nayo nazo yemera kuguha amakaye amahera y'amakaye n'ayibike ubu ngubu turiko ducuruza kugira ngo tubonye ibyo dushobora kugura n'akabike cyangwa turate.
Mucuruzi biki ni biki?
Turacuruza amabenye ibyema n'amakeke.
Umuyobozi wungirije w'ishuri rya EP Kahunga Bwana Sula Senga Ebuela yemeza yuko ari abanyeshuri biga bafite ibicuruzwa cyane cyane aho mu nkambi yo mu Rusenda ariko avuga yuko batarutisha abana ibicuruzwa. Ku ruhande rwa Christian Byangandora ni umubyeyi urerera kuri EP Kahunga avuga yuko uyu mucyo wadutse w'abana wo gucururiza ku ishuri amandazi ushobora kudindiza ireme ry'uburezi.
Ubu turabona ko amaze kuba avuga ko ibyo bidandazwa biri hagati mu ishuri nta bwenge bwo kwiyumvira kwiga nta bwenge bwo kwiyumvira ikindi kintu abafise mu gihe aba ariko aricara mu ishuri bibumba y'umuntu ariko aradandaza nayo ikabaho. Kandi tukaba tuzi ko twagiye mu vyigwa bijanye n'ingene indero y'abana tuza kugenda ibyakorezwe na Seve batubwira ko kizira kikaziririzwa k'umwana atarakwiza imyaka 17-15 ari kuriwe kudandaza. Rero amaze kuba umwana w'iya mbere bigasaba ko umwana wundi bicaranye ku ntebe y'ishuri aba ariko aradandariza impande yiwe bakicarana umwe ariko ararya imbenyeri aguze uwe nawe bakaba bicaranye ariko aradandaza uwe nawe akaba ariko ariga. Ni umunsi umwe ariga nibyo kubera aba yabibuze mugabo uwundi munsi wa mwana nawe baramaze aho batugangurana batubwira ati nazewe nza ku ishuri mumpaye amafaranga nza kugura imbenye ku ishuri.
Mumenye yuko mu by'umweru bibiri bishize ishyirahamwe rishinzwe uburezi muri ASR Action Aid ryari ryakoresheje abayobozi b'ibigo by'amashuri yakiriye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi ndetse n'abaserukira impunzi z'abarundi mu kambi yo mu Rusenda inama ribasezeranye yuko rigiye kwegeranya ibikoresho by'ishuri bazaba abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu kambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakoze acakurirwa na mugenzi wiwe mu gihugu cy'u Rwanda Pierre Claver Niyonkuru wagiye kutubwira iby'ikigo Maison Shalom kiko kirigisha zimwe mu mpunzi z'abarundi babi Kigali mu Rwanda kumenya ururimi rw'icyongereza. Abariko bariga ugo rurimi ni hafi 50 bagizwe ahanini n'urwaruka hamwe n'abakenyezi. Ico kigo gisigura ko ari mu ntumbero yo gufasha impunzi kwibeshaho mu gukora ubuzi mu bisata bitandukanye. Eka n'abariko bararonswa izo nyigisho barashima bakavuga yuko bayizo bafasha bitari bike. Pierre Claver Niyonkuru rero ja kumuriri.
I'm so joyful to learn English here because English will help me.
Ingabire Olivier numusore yize ibijanye n'ubumenyi bw'ibinyabuzima biology muri kaminuza y'u Burundi. Numwe mu bariko bari gicongereza mu kigo Maison Shalom gifasha impunzi I Kigali. Yemeza ko ubwo rurimi ruzomugirira kamaro kuko hari n'akazi yaramaze kubura kuko atazi ubwo rurimi.
Icyo cyongereza tuzogikoresha mu buzima bwacu bwa minsi yose, ari gusaba akazi, ari gukora akazi. Dushaka kuvugana n'abantu bavuga icyongereza bizotworohera. Naho uje ku isoko ushaka kugaca kugurira umuntu avuga icyongereza cyangwa ukaja kugurisha ikintu, narigeze kujya gusaba akazi ibintu bya hoteli ya turisme bijyanye n'ubukerarugendo. Kubera iyo ntamba y'icyongereza nababwiye nti icyongereza ndakizi nenda kizi buke buke, ariko kubera atarupapuro vyerekana ko nari nacize ku kazi kari kumufasha kwibeshaho hano muri kino gisagara. Muri kino gisagara ubuzima bwaho buragoye.
Uyu mupfasoni nawe afite abana bakiri bato ariko yashimye kubasiga aza kwiga icyongereza.
My name is Ndashimye Esther. Come from Nyamirambo.
Ubwo rurimi aruzigamwo inyungu nyinshi. Eka nawe yene aramahigwe yaramaze kumuca mu myanya y'intoke kubera adashobora kuvuga icyongereza.
Naje kugira ngo nungure ubumenyi. Abana hari gihe bazaza na devoir y'icyongereza nkabafasha, mu gihe ntari nshoboye kubafasha kubera ntacyumva. Je nkunda kuba ndiko ndafasha abantu bagwaye mu kubasengera. Hari nk'umuntu aza ngo ndamusengere avuga icyongereza ariko ntakizi, nta kintu namufasha. Ariko bizanyorohera kugira ngo ndamusengere mu cyongereza.
Umukozi w'Imana.
Yego ndo umukozi w'Imana. Nigeze kugenda Uganda, hari ibintu nashaka kugura kubera kutamenya icyongereza sinabigura. Hari n'abantu nari nkeneye kuganira nabo ariko kubera ntakunda ko umuntu ansimurira hari gihe ashaka kugusimurira ibyo utavuze byabaye ngombwa ko ntagira icyo ndamukora.
Ubu nawe avuga ko kwivuza kwa muganga ubu bisigaye biri mu cyongereza. Ahenshi kuri we kumenya ubwo rurimi n'amahigwe adasanzwe kuko no muri icyo gisata ruzomufasha.
Kunda tugeze nko kumva ko muri icyo gihe yari umwana mbona ko yagaye icyongereza na se wiwe mugajewe ageze imbere yanje mbura icyo mvuga. Ndavuga ati burya rero umuntu arakwiye kuzoshaka kugira ashobora kwiga icyongereza kushagura n'umuganda cyangwa ugasanga rero no mu Kenya ugasanga muri icyo gihe rero birashobora kugufasilita ku buryo yuko ubasha kuvuga icyongereza nko kwivuza. Kuko azi ko kenshi ubu hantu hari ama hopito ahantu hari ama dispensaire ashobora guhura n'umundi muntu ashobora kuvuga icyongereza ku buryo ushobora kwiyadabuta imbere y'umuntu uba ugiye kwivuza.
Richard Njimbere atwara ikigo Maison Shalom kiri I Kigali avuga ko kwigisha icyongereza impunzi z'abarundi ari bumwe mu buryo bwo kubafasha kwibeshaho.
Twashimye kwigisha icyongereza impunzi z'abarundi mu rwego rwo gufasha impunzi gushobora kwitunganiriza kwibako mu buzima bw'impunzi bariko barabamwe hano muri kino gihugu cy'u Rwanda. Twabitunganije kuko twasanze abarundi bahungiye hano kubera ko bize mu Gifaransa I Burundi, hageze hano usanga atari bose bashoboye kumenya neza ururimi rw'icyongereza. Hageze uburi abakora iby'udandaji urabagerageza gusaba utuzi mu mahoteli n'ahandi. Abenshi twari tumaze kubona yuko icyo kibazo kibabera intambamyi.
Ni igikorwa cyatanguye ku mwaka uheze ariko cahuye n'intambamyi. Ubu amenyesha ko kizobandanya kugira ngo kizoshikire impunzi nyinshi zishoboka.
Mu mwaka uheze twarazitunganije ariko benshi baraheba kubera nyine ubukene bafise bijanye no kwiyunguruza, bijanye n'uko murabona kuza ngaha bakirirwa gutyo. Ubu rero twabitunganije ukundi dushyiramo no kubafata mu mugongo kugira mu bijanye no kwiyunguruza, mu bijanye n'uko buronka akantu bashobora gufungura kurahigi viga masaha atari make kamwana wa mama nta karimo reka nta nankunzi kuko bakirabandanya
ikigomezo Sharom gihamagarira n'abandi barundi bahungiye Kigali hamwe no mu bindi bisagara vy'u Rwanda kwitabira ico gikorwa co guhabwa ubumenyi mu congereza Pierre Claver Niyonkuru ikigali ku bwiju rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye kuri iyo nkuru yadutunganirije no kuri we duce dusozerere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera kumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Makoze kudutega biri yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Nashran yadufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane na hazi twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye ariko mukurindira iryo sango ndabahaye ejo muze kuba hagufi ya maradio yanyu saa 10 mumvirize muri sanga ngice saha 12 twaza kubashikiza makuru avugwa mu karere ngice saha 1:30 azo bagezeho ku isa ariko turaza kwibanda kuri Afrika murani gwe mwanyu no muvyanyu mugire indwi nziza n'ukwezi gushasha kwiza kwa 10.